radio mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru batanu baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa Simiyu mu ntara ya Mwanza.
Niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago nyuma y'imyaka 6 ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitavuga rumwe. Umubano uragenda urushaho gutera imbere.
Turizeye kandi turabizi yuko bishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda itere imbere, kubera yuko kuba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni kimanyotewe cyane.
Ambasaderi Frederic Ngoga Gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane mu muryango w'ubumwe bw'Afurika. Ibihugu by'Afurika birimo nawe muryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi byasabye ibindi bihugu byo muri iyo nama gushyigikira ibihano umuryango CEDEAO yafatiye igihugu cya Mali. Ayo makuru kimwe nanjye avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwategure kandi ugezwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho.
Nakite mwiriwe Venise, tureahera kuyavugwa kumugabane wa Afrika. Ibihugu vya Afrika bishashe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi vyasavye ibindi bihugu vyo muri ako kanama eje ku munsi wa kabiri gushyigikira ibihano CEDEAO yafatiye Mali. Ibi vyasabwe na Michel Biange, ambasaderi wa Gabon muri ONU, ku izina rya leta aserukira na leta ya Ghana ndetse na leta ya Kenya. Ibihugu bya Afrika uko ari bitatu bifise intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Naye muri Burkina Faso abasirikare 8 barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu. Ibi byavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Ibiro by'umucamanza mukuru w'igisirikare biri ku mugwa mukuru wa Gadugu byavuze ko bumvise ko uwo mugambi wo guhungabanya inzego za Repubulika wari ko urategurwa n'akagwi k'abasirikare. Itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare 8 baramaze gufatwa kugira babazwe. Muri Ethiopia abantu 19 barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri. Ibi bitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu 56 mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa Tigre. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze ko ata makuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa. Hanze ya Afrika, leta y'Abatalibani muri Afghanistani yasabye ibihugu bibanyi bya Uzbekistani hamwe na Tajikistani kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ibyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri leta y'Abatalibani Muhammad Yakob yavuze ejo kuwa kabiri ko leta itazokwigera yemera ko izo ndege zitwagwa canke zikoreshwa n'ivyo bihugu. Abapilote b'Abanyafghanistani bahawe imyimenyerezo n'Abanyamerika yo batwaye izo ndege zirenga 40 bari kumwe n'imiryango yabo muri Uzbekistan. Umushikiranganji Yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro mu mutekano, yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa. Abasesenguzi ariko baracafise amakenga kubivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta. Abahoze mu bajeje umutekano barenga 10 bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'abatalibani, ariko ibi byagirije abatalibani barabihakana. Mugisata chamagara y'abantu icya kabiri cy'ababa ku mugabane wa Buraya ushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe kandi Banki Nkuru y'Isi yagabishije ko ubwoko bwa Omicron ushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira ku isi nunura. Mu miliyoni hafi munani z'abanduye mu minsi indwi iheze, umugabane wa Buraya niwo waronse igitigiri kinini cy'abapfuye n'abanduye ku isi, nk'uko biri mu biharuro byatorokanijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu bya Afurika ziriko zibera muri Cameroon ejo ku munsi wa kabiri, Algeria isanzwe ariyo ifise igikombe cy'izi nkino yanganije na Sierra Leone ubusa ku bundi. Nigeria yatsinze Misiri kimwe ku busa, nayo Sudani na Guinea banganya ubusa ku bundi. Nayo kuri wa gatatu Tunisia ikina na Mali, nayo Mauritania ihure na Gambia, mu gihe Guinea Equatorial ikina na Cote d'Ivoire. Izi nkino zizomara ukwezi zatanguye ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze abigeze bi Gerimana na mukomeje kumva radio ijwi y'America yumvikanira ku FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni 10.5 ya shutweze kuri 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri Waishatu Academy Radio wacu zo wa Academy Kona, na ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube adresse ya Kimizo wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa Simiyu mu ntara ya Mwanza. Imihango yo kwasezeraho irabakuru uyu wa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago. Inkuru irambuye James Josephine.
Iyo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimo abo banyamakuru yagonganye imbona nk'ubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel ikomine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV, Johari Shani yakorera Uhuru Digital, Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda yarumuvugiri w'intara ya Mwanza, Steven Msengi muvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe, hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga. Abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguriza abantu n'ibintu ariyo yagonganye niyo yarimwo abanyamakuru. Gusa abanyamakuru babiri barahakijwe ariko barakomeretse cyane, nabo ni Tunu Herman umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Charles akorera ikinyamakuru Icon TV. Nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane, yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana.
Mwapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaodependa taifa lao.
Turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo. Turi mu bihe bikomeye cyane, igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya. Gusa twari mu rugendo mu modokari 3 y'abanyamakuru niyo yagize isanganya, ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania.
Pamoja na watumishi wote wa mkoa na wote wana ndugu wote wenye mapenzi mema, waandishi wa habari wote
Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje amarira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Ajali mbaya iliyotokea kule Simiyu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu. Mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru batanu bahasize ubuzima, abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14. Ndabasabiye ku Mana ibakire kandi nongereye impoze amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma ibiziga by'abo bantu 14 bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana, nyuma yaho buri umwe umwe azoca janwa gushingurwa aho yavukiye umuryango wiwe. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Uburundi n'u Rwanda mu nzira yo gutsura umubano, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa mbere yakiriye intumwa za mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ambasaderi Frederic Ngoga Gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane akaba n'umufasha wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano mu muryango umwe bw'Afurika aravuga ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ugenda utera imbere. Yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere no vuga nuko nta muntu n'umwe nta munyafrika n'umwe atagiyeho yabonye ibihugu bya bisingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero nakanyamuneza ku banyafrika bose na cyane n'abarundi banyarwanda. Ikindi cya kabiri navuga nuko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri icyo gihugu byombi, kuko n'uburongozi bushyira imbere inyungu za bene gihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana. Nagira rero ndafatira nakanye no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare. Abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe n'abantu bahahirana n'abantu basangiye kahise n'abantu bashakana. Urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose, kandi nibaza yuko arakarero keza ku bindi bihugu byo mu karere. Urabona hariho ibihugu byinshi bishyamiranye muri iki gihe, nibaza rero ko bafatse aho n'akarorero kugira ngo bige ibindi bihugu bikemure ibibazo byabo ataheze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo. Kindi navuga nuko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntagura abatabishaka.
Fred Ngoga, murazi ko ije bihugu mu myaka iheze kuva mu 2015 imigendanire yatosekaye eka ije bihugu bikaba byarabandanije kwagiranya gushyigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu ari Burundi, ukagiza u Rwanda ko rwashyigikiye abashatse kugira kudeta, u Rwanda narwo ukagiza u Burundi ko rushyigikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda. Ivyo bibazo byose bishobora kuba biriko birava mu nzira.
Jeni waza yuko urafye intambwe bagezwe ko ni waza yuko ibibazo byose byaba byanavuye mu nzira, ni waza yuko bari kwabitorera bitabiraga mu nzira n'abari kwabitorera inyishu. Hari ikintu gihambaye gushaka kubaka no kubana hamwe iyo abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari. Icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko ari byo bapfuye gihambaye, ahubwo ubu ni cyo cyo gushimangira ko nuko bashaka kubaka hamara iyo umuntu ashaka kubaka ingorane zatoye umunsi.
Mwavuze abantu batifuza ko imigendane myiza iba hagati y'ibyo bihugu, abo bantu muvuga ni bande?
Abo ni bagura kubera yuko iyo abantu batumvikanye hari abo bironkamwe inyungu, hariho nk'uko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bama bazunguruka, hariho n'ibintu myinshi itandukanye. Mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo ukorondera amahoro hama ariho abatayashaka. Ibyo ni tubona mu bihugu byinshi bya Afurika, rero turizeye kandi turabizi yuko abishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda igiye itera imbere, kubera yuko uba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni kimwe nyotewe cyane.
Izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro eka imishyikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baserukira u Burundi eka n'abaserukira u Rwanda, ku bwanyu intambwe izokurikiraniye?
Intambwe ntayo nzi, mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona, bashaka kubona abategetsi bo hejuru bahuye, bashaka kubona imipaka ya yuko isubiye kugururwa. Nibaza kwije ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko birajya mu buryo.
Ambassadeur Fred Rugagateretse murakoze cyane rwose kukanyamwa hari radio ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda numero ya 7 baravuga ko atagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi. Umuyobozi mukuru ukuri ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru ijwi rya Amerika bategura ifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Desire Hatungimana.
Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigiramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akababara kimfata kibanza. Ugende ku kilometero 7 mu mitumi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase Gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika baziboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya.
Amakenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndetse bara no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu bisubire kurenga uri kurabira abo imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yo kuyindi kurenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye. Kirema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye
cyo ngaha muri ko bininyabira bakuri disete kuko ni kenshi twamaruca ngati kwabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa nkatiko tubagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu.
Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo abaho mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu
kuva abashinwa baza kuhakora harakoze hamaranye kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakira imiziko zirahaduka zigasubira inyuma hajya najye makamyo apfa hanze naduka imvura yapfuye zikanyerera aho imbere mubona aho katundura imodoka imanutse
twacewe n'imbabazi kubera ababyeyi bama bashiye muri iri barabara nazishobora kuricamo undi mu modoka kimuri ndi ku moto mugabo kenshi byamajyabayeremwo amasanganya menshi turabaporonte amatubare kwivoro nda turavuguti kadukore ikishiyiza uze barako bibereye nibazo duhemba.
Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru abiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera yuko bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu cyane tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Badge ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa n'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyo wowe n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3 amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kingurane cyanke abayasabwe ko imfashanyo.
Uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko untumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa.
Amabarabara cyane Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakubiye rimwe nicyo gituma batanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika i Bujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa.
Ibarabara ry'igihugu nimero 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Urakoze Desire Hatungimana mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ubuzima bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Abantu barenga miliyoni 300 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins yo mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamaze gupfa ni hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 nizo zimaze gutangwa. Ikiza cya virusi ya corona kirimo kiragana he? Abahanga barabivugaho iki? Nimutse ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi isaha 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. N'ikiganiro mugezwaho na Edi Rwema. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayongeye gukangurira Abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora. Uyu mushinga w'itegeko ryemerera buri wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya Amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa mu rwego rwa za leta. Ku buryo bwazo ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrati n'abarepublikani muri sena. Mu ruzinduko yagiriye muri leta ya Georgia yaherekejwe na vice perezida Kamala Harris yatangaje ko iyi mishinga ibiri y'amategeko izaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamaya igitugu Burundi. Yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakirinda umwijima w'imyujije mu gutora. Perezida Biden yemeje ko aho ahagaze kuri ingingo ahazi kandi ko atazatezuka mu gushimangira aho ahagaze kuri iyi mishinga. Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko amateka atigeze agirira impuhwe bananirwa kurengera uburenganzira bwabo ubwo gutora. Ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije aganiriyeho n'umuhanga mu bya politike Leonce Hakizimana.
Uravye ingene Joe Biden ariko arabitegura, ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari baribaza ko ari byo bikenewe, kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku Banyamerika na cyane cyane abademokrate, kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza, kuko urabona gushika uri repubulika bagomba kubikwegera iwabo bakagomba gukuraho ibintu abantu amateka yari asanzwe hari ingene abantu batora. Rero Joe Biden agiyeyo n'ikintu cyiza, kugira ngo abereke yuko iyo ivyo ariko baragira atari vyiza, ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. So ico ni iciyumviro ciza. Hari n'ibibazo bikuru binini birimwo, kuko niho n'ubu abantu baraje agateka akazi na muntu benshi bataza kujayo kubera abona yuko atariko arakora ingufu ibikwiye.
Ivyo vyoba biva kuki? Hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabureka n'abashigikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo. Ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu? Hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo nyingo zose ziguma amajambo ahubwo zishirwa mu ngiro.
Ni uko nyine bimeze. Amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko abantu bagatora, mugabo uravye vyose nengo bihera mu majambo. Ubu icyo bavuga bati rero twereka ibikorwa ugahanura amajambo, kuko uravye afite abasenateri babiri ategereza kumvisha yuko bamushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena. Abo nabo ni Joe Manchin n'undi Spire Kirsten we Arizona, badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko yingene batora mu muri sena ahinduka. Ivyo vyose azogumara amajambo. Rero iyo abantu bagataka bavuga bati he, genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka, kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parlema, hanyuma ivy'amategeko byo gutora bihinduke. Urumva rero akazi kari kuri we.
Amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushyigikira rya tegeko bita filibuster, ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashyira imbere rirengane mu nama nkingo z'amateka, habashirika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60%. Murazi ko abademokrati badakwije abasenateri bashika 60%.
Ego misho nisho kibazo nyamukuru, kuko abademokrati abasenateri 50, abarepublikani bagira 50, umva baranganya. Urumva vice perezida niwe aheza akabatatura, mugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrati ntishobora kwemera kubura n'umwe. Rero ingorane zihari ni zibiri. Icya mbere ni uko bumvikana yuko 60 bahora basabwa ibyo bivaho bakaza kuri 50 iyo feedback ivaho mugabe ngwane ngira kabiri nuko naho ba 50 abo basenateri babiri b'amatibisi bablokije benshi byafa ya Biden ashaka kurangura batemeye kwanze ibintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija icyo nicyo kibazo nyamukuru
icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkora mutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa ibyo ntibishobora gutuma abademokrati ku bwabo nabo nyine bacanamo
nibyo byatanguye kuba nacara ubu wewe mugabo ni ukuvuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cyari kimeze nk'icyari gihora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava kuko wewe niyo kera yahora yishyigikira rwose avuga ati hategerezwa kuba amajwi 60 kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke umugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka rero urumva n'intambwe nini yagize kuri we ariko urumve ingorane iri mu bademokrati abadepute asa n'uko yabaye by'uko babona ntimwemera kubishyigikira umugabo abademokrati ako kantu ko gucanamwo batumvikanye yuko aya mateka ahinduka ni ikibazo kihari koko
ego mu majambo make cyane rwose Hakizimana Leonce mutubwire ikintu wibaza ko caba catumye na perezida afata ingingo yo gushyigikira ko ayo mategeko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane hari abavuga ko ari ukubera hirya no hino mu maleta atandukanye amategeko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yarahagaze kuri ico kibazo
ego cane uravye ivyo abarepubulika bariko barakora ni uravye ingene bafata ibintu vyabo vy'amaredistricting bakayasubiramwo ukuntu ku buryo bariko bagira amaredistricting bariko barabwira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu bafate hari nk'abantu b'abaminority nk'abirabure basanga bapfegeye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe ugasanga rero intara bazigabuye ukuntu abademokrati baca badefavorize rero muri ico gihe ivyo bisanzwe bakanguye bikanguye abademokrati baba bati turahagwa nitwaguma tubije kuko nyene ica kabiri naco ni ukuravye neza Biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ni bamushikiye rwose cyane
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe
imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika irakomeje muri Kamerun mu mikino yabaye ejo kuwa kabiri Nigeria yatsinze Misiri igitego kimwe ku busa Sudani inganya na Guinea ubusa ku busa Nigeria na Sierra Leone nabyo bigwa miswi ubusa ku busa mu kanya Tunisia irahura na Mali Mauritania ikine na Gambia naho Guinea Equatorial ihure na Cote d'Ivoire hano ho dusoreje aya makuru hamwe na Mukobeli yavaro umfasha kuyabagezaho buri munsi je umunsi mwiza cyane abakunda umupira w'amaguru ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya Vitalo y'Ubujumbura mu Burundi dore umugani w'uyu munsi imbeba yakurikiranye akaryoshye munsi yibuye ihakura inda y'urubati umunsi mwiza mwari kumwe na Venice nshimiye Imana
Radio Ijwi Amerika yabaye ikibito cyacu Yabai, it's a little chacu Huku changi chambo Mubanya juhugu yo Yabai Isu vito chacu